ibiyobyabwenge vya cannabis na busa nivyo bikoreshwa ku bwinshi mu Burundi nkuko bishikizwa na Eric Sengiyumva umuhuza rikorwa mu ishyirahamwe ry'abahoze bakoresha ibiyobyabwenge bamutwe mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika aramenyesha uko kunywa ivyo biyobyabwenge vyifashe mu Burundi
rero umutwe cyane bakoresha mu Burundi bikomeye cyangwa mu cyo cyitwa cannabis ikiyobyabwenge mutwe ikoreshwa nk'ibyatsi ikiyobyabwenge mutwe rero kiri ku ntara zose n'imico yose y'igihugu hano ibindi biyobyabwenge mutwe bakoresha n'ikiyobyabwenge mutwe cyitwa heroin abenshi bakunda kubisa icyo kiyobyabwenge mutwe nacyo kibitse rwose mu gihugu cy'u cyangwa mutwe kitaramara imyaka myinshi rwose rwose mu Burundi ariko ubu unye umurindi kiriko kiro kiramara inganda kuko abana benshi mu mice y'igihugu ntacyo bakikimarira ntacyo bakivamo kuri icyo kiyayura mutwe nta n'ibindi biyayura mutwe n'ibiyayura mutwe bya kokayini ibyo nabyo n'ibiyayura mutwe bikoresha abantu bifise bafite uburyo bukomakomeye bafite amahera menshi kuko gisanzwe kizimbye hama hariho n'ibindi biyayura mutwe bita amfetamine aho ni bita amakrake
uyu musore ari mu banywa ibiyobyabwenge amenyesha ko bihindura umuntu gushika atacyo ashobora kwimarira
muri icyo gihe ubuzima nari mbayemo bwari ubuzima bumwe buteye agahinda buteye n'ikigongwe ego kuko sinashobora kuronka ahantu mvuga ngo ashobora kuba ndi stable nyine kuko umwanya wose nababwije yo kurondera aho nkura amafaranga yo kugira nshobore kuronka icyo kiyobera mutwe nyine bisa nuko kiba ari ikintu kiba carakuboshe ugaca nasanga mbere n'utwo wari utunze twose uriko uratwikura ko utudandaza kugira ushobore gushikira kuri icyo kintu uba wifuza
abanywa ibiyobyabwenge si abahungu gusa uno mwigeme aremeza ko yabinyoye kandi bigatuma atandukana n'umuryango wiwe
ubuzima bwanje nk'ibifata bwari bumerewe nabi bwari bwifashe nabi cyane kuko byatumye mva muhira atacyo tubuze kubera kwiba muhira mpitamo kujya mu ibarabara kugira ndonke ibyayura mutwe nagira ubwesuku bwinshi cyane narasega umva nari mbayeho nabi cyane kabisa
iyo umuntu ahebye kunywa ibyo biyobyabwenge arahinduka agasubira kuba umuntu nk'abandi bishikirizwa n'abo babinyoye
ubumwe narashoboye kuba umuntu wundi nkasubira muri sosiyete nyine nkabona bakambona nk'abandi bantu nyine bazima ubumwe ndakora ibintu bishimwa
ubu merewe neza sisa amagara meza ubu ndanezerwa cyane muhira bafasha ubu bafashe neza ndabona icyo nifuza icyo nshaka ofetse ubu ubuzima bumeze neza cyane kuri jewe yego kandi ndashima imana kandi si bose babishobora ariko ubu uye ndashima imana kabisa ko narabivuyemo
abanywa ibiyobyabwenge birashika bakabiheba Eric Sengiyumva aratubwiye nyine abafasha bakifata kugira bahinduke
tukaguze inyigisho mu mice itandukanye tukagereza guhura n'abo bantu twasanga hari ahantu binyegeje kandi abantu batoroshe hama tukabereka ingaruka mbi zijyanye no gukoresha ibyo biyayura mutwe maze tukabahimiriza kubivamo bagasubira mu miryango hama ikindi dukora ni uko tugerageza gushikira abantu bose basanzwe bahura n'abantu benshi kugira ngo bakomeze ikiyago mu miryango bongere bakomeze ikiyago ahantu hahurira urwaruka rwinshi n'abandi bantu na cyane cyane aho dushyira n'ingufu ni mu miryango no mu mashuri
aba rero banyonye ibiyayura mutwe basaba urundi rwaruka kutegera aho biri kuko iyo umuntu ahonjeje iba ari intango yo kubandanya kubifata kandi kubiheba warabitanguye bica kure igenekerezo rya 2026 buri mwaka kuva umwaka w'1987 1997 ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.